dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
murumva ijwi rya Amerika ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo murakomeye kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi umwaka urarenze abarundi babarirwa mu bihumbi amagana bahunze igihugu cyabo umuryango w'abibumbye ishami gita ku mpunzi HCR ritangaza ko abarundi barenga ibihumbi 250 bahunze igihugu ubu babaho nk'impunzi mu bihugu bituranye byo mu karere k'ibiyaga bigari impamvu abarundi bahunze batanga yatumye bava mu ngo zabo bakava mu gihugu cyabo n'umutekano iyo mpamvu kandi bayihurizaho n'imigambwe amashyaka atavuga rumwe na leta ndetse n'abayobozi b'imiryango itegamiye kuri leta abenshi muri bo bari hanze y'igihugu gusa umwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Pierre Nkurunziza mu Burundi uwo ni umushinga ntahe agatorwa sa uyoboye ishyaka rya FNL we yagumye mu gihugu yewe nyuma y'amatora y'umwaka ushize umushinga ntahe rwasa yahawe umwanya wo kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi twamutumiye mbanje kubasuhuza mushinga ntahe agatorwasa muraho cyane
turaho turashima namwe ndabaramukije
ye ikaze kandi nange ndabashimiye kuba mwitabiriye gahunda z'ijwi rya Amerika uyu munsi mushinga ntahe rwasa mumaze navuga hafi umwaka muri ku mwanya w'ikigera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi muri mu mugambwe wa FNL kugeza ubu muri navuga muri mu nteko mubona abashingamateka mubona u Burundi kuvunwa kushize politike itera imbere mubona ikibazo gihagaze gite
muri rusangi sinovuga ngo politike iratera imbere kuko usanga abantu kugezana n'ubu baguma bakomeza kwinubana usanga kugezana n'ubu abarundi badashobora kuba bo bahuza ku kuntu umuti w'ingorane woboneka ko nkuko mubizi harimo abari hakati mu gihugu harimo abari hanze abantu kutemerana bamwe bakavuga bati nitwe tutavuga rumwe n'ubutegetsi abandi bariya nibo batavuga rumwe n'ubutegetsi mbese ugasanga bamwe bose bashaka kwikwegerako ariko ibyo byo ntacyo byari bitwaye kibi nuko usanga ari kutihanganirana abantu kuba badahuza kuri ikishanye kuri kiriya bamwe mbese ugasanga bafata abandi nk'abansi babo ko mu bisanzwe ntabwo hagomba kuba inyifata nk'umwe niyo kuko ko tutahuza kuri kije kuri kira nibisanzwe ariko igikuru nuko twumva ko tweze turabarundi tugomba gukorera ineza y'abarundi bose
none mwe mushinga ntahe rwasa ubumwe musa nkaho muri hagati nk'ururimi umwaka ushize mwari mu migambwe itavuga rumwe na leta ubu ari leta ari abatavuga rumwe nayo bazi neza ko mukwana na leta y'u Burundi mwe musanga ikibazo navuga umuzi wo gukemura ikibazo cy'u Burundi ushingiye kuki
umuzi wo gutora umuti w'ibibazo by'u Burundi numwe wonyine nuko abarundi bose bicarana atagukumirana bamwe bose bakavuga uko ibintu babibona kandi bakavuga uko babyumva kagera aho duhurije wese twumvikana kimwe nuko intwaro irafise abayirabutswa hariho leta igizwe ahanini nabo mu mugambwe CNDD-FDD kuba ubu rero je rwasa ndi hagati mu gihugu ntari hanze ntibivuga yuko ncamba umusendedefude ngumana akaranga mutima kiwanje nguma mbona ibintu mu murongo nkuko namye ndabibona nguma mbona yuko akarenganyo kagomba gucika burundu mu gihugu mbona yuko umurundi wese agomba kubahirizwa mu byiwe no mubiwe ibyo rero nzobiharanira gushika mbadi mu nzego cyane ntari mu nzego iyo niyo shingano nihaye nicyo gituma mvuga nti nta ukwiye kwibaza yuko ari bo yoba atavuga rumwe na leta kubera kumbura ari hanze cyane kubera ari hagati mu gihugu umwe wese narabe ibyo yiyemeje narabe ibyo ari karakora ntarondire gucira imanza abandi kuko kuba mu nzego sibwo bwa mbere habaye abari mu nzego mugabo badahuza n'abatware none ababivuga bamwe bamwe ntibari basangiye ubutegetsi muri za 90 mu 2025 ntibari mu nzego none ugira ngo baca baba abo mu mugambwe zende David Dengo kubera bari mu nzego zitwara igihugu hanyuma nibaza yuko igikwiriye suko abantu borondera igihe cyose gukumirana ariko ikibazo nuko abantu bumva yuko tugomba gushira imbere inyungu z'igihugu aho gushira imbere inyungu z'umuntu cyanke z'umugwi cyanke z'imigambwe cyanke z'andi mashira hamwe
niba bumva neza mushinga nahe agatorwa samwe musanga ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi musanga ari ibiganiro bitaheza umurundi numwe
nuko niko ndavyumva kuko wagize ukumirwa nubundi hazoguma hari ikibazo kuko azovuga ati jewe mwarankumiri kumbure yiyumvire n'inzira abantu bose tuvuga ati izi nzira z'iki gihe cya none inzira z'ibigwanisho mugabo urumva abantu bavuze bati okay wewe nimba uvuga uti wewe ufise ibigwanisho bishire ku ruhande uze hano ku meza uvuge ingorane zawe uwundi nawe zana ingorane ziwawe zose tuzishire ku meza icyo gihe nduva ko dushaka gutora inyishu irama aho kwama dutora inyishu z'inusu hanyuma bwaca kabiri abantu bagasubira mu ihumbi
mushinga ntahe agatorwa sa umuhuza mu biganiro Yoweri Museveni ndetse n'umufasha we uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa n'abantu bombi leta z'ubumwe za Amerika zishyigikiye ko bafasha abarundi gutera imbere ibiganiro bikagera ku mwanzuro n'amahoro arambye ku barundi mwe umuhuza musanga azafasha abarundi ku buryo burambye
ubwa mbere ho icyo novuga nuko nta muntu numwe ariho ku isi yoshobora gushimisha abantu bose icyari ibikunda ndetse kubera yuko umuntu wese kumbura abafise utwiwe yibikira yibaza ko ari utwiwe atawundi muntu agomba gukora ko birumvikana yuko ageze umuntu avuga ati aha burya wowe urakwiye kugabanya urakwiye kwemera yuko nujya wundi nawe aronka ko birumvikana ko uwo muntu bitomushimisha ariko igikuru nuko habaho ishaka mu barundi baba bari muri leta cyanki baba abari hanze kuko hatabaye ishaka n'urukundo by'igihugu ibyo twakora byose ngira ngo n'Imana ubwayo ntiyoshobora kuduhuza ngo bikunde igikuru nuko ubwame na mbere tubanza tukirimbura twebwe nk'abarundi uri ku butegetsi akumva yuko ubutegetsi ni ntizo sakibare kuko umutegetsi agomba gukorera igihugu agomba gukorera abarundi bose atarabye uyu canyuriya nuwara ariko ararondera nawe nyine gushikira ubwo butegetsi agomba kumva yuko atagomba kuburondera ku nyungu ziwe bwite canye pakagukiye bwite ariko agomba kuburondera ku nyungu z'abanyagihugu bose mu butandukane bwacu igihe rero byo bitunaniye ntituze dute nkubire ku bahukuru uyu ngo n'umuhuza cyane ni iki ingorane si y'abahuza ingorane ni yacu ubwacu twebwe nyine abarundi kuko tugomba kugundira ibintu tukagomba kuguma kuri bya bindi hamwe umuntu akibaza yuko umenga yobasumbya kuba umurundi gusumbya uwundi kandi atari byo na buhoro buhoro twese twavutse nk'abarundi turabarundi mugabo twokuzuzanya mu gihe twobaho twumvikana dushobora kwihanganiranira ubutandukane bwacu tukabukoresha kugira ngo turabe nyene twoteze imbere kino gihugu aho kubukoresha kugira ngo dukumirane cyane twangazanye
murabizi mushinga ntahe rwasa ko imigambwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi amashyirahamwe atagengwa na leta yo mu Burundi abenshi mu bayobora bari hanze igihugu biyama cyane president Pierre Nkurunziza ko yaba ariwe udindiza ibiganiro bityo ari ubutuma amahoro atagaruka mu gihugu mwe hari ikintu cyihariye ubutuma mwifuza cyangwa se mwumva mwageza kuri president Pierre Nkurunziza haba kubijyanye n'ibyo batavugamwe bamuvugaho cyangwa se mwe icyo mubona mwamusaba kugira ngo ingendo ihinduke
yewe ndagisaba president Nkurunziza wenyine ndagisaba abarundi bose bitwa yuko bari muri politiki nibumve yuko uburundi burengeye amoko Burundi ko burengeye imigambwe Burundi ko burengeye intara bamwe canke abandi bakomokamwo Burundi ko burengeye amadini dusengamwo Burundi ko burengeye ibyo bintu byose bidutandukanya ibyo byose bituma turyana tugashihana tukamarana ku Burundi bubirengeye twiyumvire ineza y'u Burundi hanyuma dukore kubwiyo neza dukore kubwa abarundi bariho n'abazoza mu nyuma icyo gihe ibintu bizogenda neza kuko nimba yaba ari president Nkurunziza wenyine ateye ingorane icyo cyari cyoroshe kuko umuntu umwe ugeranije n'abantu miliyoni 10 na zindi hafi 10 ntibyo bari ingorane mugabo ikigaragara nuko siwe wenyine kumbure mu ruhande ruca nke ruriya ntihabuze iby'umwe yonegura uyundi mugabo ivyo nyene tunegura n'ivyo dukuye kuvugana ingene bitorega umuti ku neza y'u Burundi atari ku neza yakagwe kabantu cyanke y'imigambwe cyanke y'amadini cyanke y'amoko kuko ivyo nibito cyane ivyo bizohera mugabo igihugu kizoguma ari igihugu ihanga ry'u Burundi zoguma ari ihanga ry'u Burundi ingendo y'ukurondera inyungu mwe nizo ntonto arizo zatumye Burundi butagira intambwe haba mu iterambere haba mu bibano haba no mu buhinga
nibutsa kandi mwe mukomeje kutwumva ko murakurikirira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo umushyitsi twatumiye uyu munsi kumwihariko ni umushinga ntahe agatorwasa ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi none se turetse ikibazo cya politiki nyirizina mushinga ntahe rwasa muzi neza ku kibazo cy'umutekano ari ikibazo kigarukwaho inshuro nyinshi impereye ku muryango w'abibumbye ibihugu by'ibihangange ku isi nka leta zunze ubumwe za Amerika umuryango w'Uburayi umuryango wa Afrika yunze ubumwe wa Afrika burasirazuba n'ibindi bihugu hari abifuza ko oni yakohereza ingabo mu Burundi kuza kwita ku kibazo cy'umutekano iyo muri umutekano mu Burundi muri iki gihe musanga uteye ute
umutekano muri rusangi hari abavuga ati uriho urahagije mugabo ntuhagije kuko ugira gucyo kumva ngo naka baramwishe nakagiye agomba kwicwa mugabo ugasanga n'abakora ayo mashano ntibamenyekana rero icyo kibazo cy'umutekano burya kiriho kubera yuko hari uko kuntu inyungu nto z'abantu cyageze zutugwe twabantu ari zumenga zishigwa hejuru aho gushira hejuru inyungu z'igihugu twohindura ingene tubona ibintu tukabona igihugu imbere y'ibindi byose izo ngorane z'umutekano zohita zirangira burundu izo ngorane z'amahoro zovaho igihugu noneho kikabaho mu itunze koko ejo bundi merutse mu rugendo rw'akazi muri Namibia aho anuvuga nti narabonye ahantu koko hari amahoro ahantu ushobora kugenda iminsi ngahe mu gisagara utigeze ubona abapolisi unababonye ugasanga nta bigwanisho bafite mugabo nuzi Burundi ikizokubwira yuko atamutekano hari ko atamahoro hari uzubona abapolisi benshi bambaye nk'abari mu ntambara ku nkoho ariko amasharijeri angahe za mitrayeze amarase rukete ibyo ni bigwanisho byo mu ntambara mugabo nibyo bigwanisho biboneka mu mabarabara minsi yose none ayo maharo twovuga ko arayahe kandi hari ubwoba bungana nk'ubwo hari ubwicanyi buba burikanya wumva ngo uyaragiye uri yaragiye wumva ngo hari integuro zo kwica naka integuro zo kwica naka ibyo rero byose ugasanga binaba mu by'ukuri atanishingiro bifise ko nk'umuntu yibaza ko yishigwaza ibibazo byiwe byoca birangira mujya atari gwasa bimuteye uyu munsi uwo yarahunze akiyumvira ko yobanza kwica gwasa kugira ngo nk'amahoro kandi asizaje natumye ahunga uwo bari hano mu gihugu akumva ko yotekana ko yoshobora kuganza imyaka n'iyindi ari uko je mbanje kuja munsi y'ivu ariko atacyo jenda mu bujije je nivugira gusa ntiturondere amahoro y'abarundi bose turondere yuko twoja mu kubana neza hakabitera mbere urumva yuko mu byukuri impinga iracyari ndende ariko igikuru nuko hobaho ugushaka kuri twese tukumva yuko tugomba kubaka igihugu cacu tugategura kazoza cyane cyane kuri no rwaruka kuri bano bana bato kuko ibyo twabayemo biragahera ntibikabe ibyo iby'abandi bana bozobamwe muri kazoza
muvuze ku kibazo cy'icyo n'umutekano wanyu cyangwa se ababifuza ko mwakwicwa hari abantu se babahigira mushinga ntahe rwasa hari abantu baba bashyira ku rutonde kuri liste y'abantu bakwicwa
bariho haba mu gihugu haba n'umubari hanze ibyo birahari amakuru ndayaronka ariko n'ibinci vutu kuko ndazi yuko ibyo bizohera kandi sukubera impuwe z'agaca imiswi kura ndamaze imyaka 52 ndiko ndegereza 53 suko ntagize abampiga ariko mu gihe imana ikinteretse zokora ibyo mbashije gukora ku neza y'u Burundi n'abarundi.
None se niyo mufite amakuru mukaba mufite na serivisi zishinzwe kwita ku mutekano wanyu abari imbere y'igihugu abarondera n'abantu bateye bate
icyo kibazo kiragoye
nuko nugutomura rwose
erega ingorane nuko namakuru umuntu aronka kandi naborega iyo babikora ntibabikorana ubujuju bagerageza gushiraho ukuntu bakingira ibyo bakora ku buryo rero icyo umuntu akora gusa yumenye inkuru ugerageza nawe kwicungera ariko kimwe cyo nuko ugiye uraba witegereza mu barubwenda hariho nk'ibintu bimwe bimushaka kwibaza none ni kuki ibintu biba mugabo ukamenga ababijejwe babibona iyo ubona nko mu gisagara ushaka kubona nk'imodokari bigendagenda zitagira ibiziranga ukabona nk'imodokari usanga zihindagura ibiziranga kangahe ku munsi ibyo bintu ukamenga nta polisi hari ibyo urumva ari ibintu byoshobora guhumuriza na cyane cyane ubona wumva ati hari umuntu kanaka bamurashe barashe imodokari ku murango umuntu yapfuye imodokari abamurashe bakagenda ngo ntibigera bamenyekana ati ni banaka bakoze iryo shano imodokari zafashwe n'iki n'iki urumva yuko hamwe wovuga uti ni kuki none bimera gutyo none abajejwe umutekano baba bari he biba biri he baba bari hehe bakora iki yibarariguye kuko n'abantu benshi maze gushika muri ubwo buryo bimwe bikaba ku murango izuba riva ugasanga mugabo amatohoza ntahashitse urumva rero nta nkuru rero muheze muri icyo gihe inkuru umuntu ayirose ntashobora kuyifata minenegwe nawo yishira muri conditionnaire ti irashoboka kwikicoba ugomba kwiyubara cyane
ariko nanone nagira ngo twirinde ko byaba ibihuha muragira mutiba muragira mutivo muragira mutiba abo nibandi
n'abarundi bene wacu gira n'abanyamahanga babikora
n'abarundi bene wanyu
n'abarundi bene wacu
hari abakunze gutunga tuki abashinzwe umutekano cyangwa se abandi bantu bambaye impuzu za gisirikare n'iza gipolisi nabahe muri abo
ibyo ari byo byose abajejwe umutekano ni intwaro niyigomba gukora ku buryo amarorerwa nk'ayo ataba babyumvise nibagerageze bakore ibyo bagomba gukora kugira ngo baburizemo urewe wese yabo wo kwitiza izo mpuzu z'abazeje umutekano cyane ubundi yagomba kwikika mu kiza kuko ayo makuru arahari kandi akomeza kuza yuko ibyo bagomba kubikora bamwe bakibaza yuko babikoze noneho igihugu cyoja mu kajagari gakomeye kumbure bagakamisha kajagari ari nawo kumva kumbure munatomenya ariko urumva yuko birababaje ko abantu bokwama biyumvira kwica ko ariyo nyishu y'ingorane zabo aho kuraba ahubwo ingene ibibazo biriho hagati mu gihugu atawobiremeye kwangwa bizizwe ahubwo ko abantu bokwicarana bigatorerwa inyishu ku neza ya twese
none se umushatse kuvuga ko icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatorwasa agenda mu gisagara cya Bujumbura yikanga afite ubwoba
keretse gusa ko nashobora kwemera ko ubwoba bunganza ariko urumva amakuru nk'ayo ashikiriye sishobora kuyafata minenero ayafata nka nkama afata ingingo zibereye zotuma nirinda icyoboneka nko gusamara naho buramuka babikoze ntiyagira umuntu sinite kwinkubire yuko noba nararangaye kandi nari nabimenye nabyumvira
mwareba se mushinga nahe rwasa mu gihugu cy'u Burundi cyose ahantu mwumva muri mukuva ko mufite ituze navuga nko mu ngoro y'inama nshingamateka iyo muri mumva nta kibazo mufite cy'umutekano cyangwa se iwanyu mu nzu
oya rega umuntu agobye kugirira nabi yo kugirira nabi aho wo buri hose biravana nuko nawe aba yabiteguye none se nta bantu baza bicirwa mu biroza mu mabiro yabo cyane bakicirwa mu mabarabara cyane bagategwa bari muhira cyane abandi ukumva ngo baguye mu birabo bari kwivuna kanyota ni ukuvuga umuntu agombye kugirira nabi aho mwohereza hose niho yobikorera iyo ituma umuntu agomba kwicungera aho yoba ari hose
no mu biro by'inama nshingamateka
none ntihari ega hari ku isi naho nyine ntabwo hari mu kirere
ariko mukanya muvuze bukantu ngira ngo ngarukiyeho mushinga nahe rwasa ku rugendo rw'akazi mwakoze muri Namibia aho mwagize muti ni igihugu kirimo umutekano, amahoro n'ituze. Ariko mu minsi yashize, mu byumweru nka bibiri cyangwa bitatu bishize, mwagerageje kujya gukora urugendo rw'akazi mu ntara zimwe z'u Burundi, mu ntara ya Cibitoke n'intara ya Karusi, uruzinduko rwanyu ntirwakorwa. Amakuru abaduhagarariye muri izo ntara batubwiye nuko mburamatari b'izo ntara batemeye ko mukora urugendo muri izo ntara. Impamvu ni izihe mu by'ukuri? Mutubwije amakuru y'imvaho.
Amakuru y'imvaho ni uko hariho rimwe na rimwe ingorane zishyika abategetsi bacu, bakumva yuko umenga bari gukorera umugambwe batari gukorera igihugu. Ugasanga rero bo bashaka yuko abanyagihugu baba nk'imbohe, babone bo gusa, bumve ibyo babwira gusa, ntibabone uwundi muntu cyane cyane yatari muri uwo mugambwe. Nta kindi cyabiteye, kuko zari ingendo z'akazi bisanzwe. Kandi noneho murazi yuko muri demokarasi, nimba twemera ko demokarasi ibaho, ubutegetsi buratandukanye. Ubutegetsi urwego nshinga mateka ruratandukanye n'urwego nshingwa ntwaro, batandukanye n'urwego rw'ubucamanza. Bamwe bose barafise amabanga bajejwe, kimwe gusa n'uko izo nzego zigomba gukorana mu bwumvikane. Mugabo hano usanga abo mu rwego nshingwa ntwaro bashaka kwishyira hejuru ngo batange amategeko ku bintu byose. Uburenganzira bw'abanyagihugu bagashaka ntibaburonke. Ni muri iyo ntumbero rero kumbe naje babikoze gutyo, kuko bumvise nka buramatari wo mu Cibitoke avuga ngo narahagaze ngo ndamukanye n'abantu. Ikosa noba nkoze mpagaze ryo baririye, ndamukanije n'umuntu ikosa noba nkoze ryo baririye. Urumva hari ukuntu bashaka yuko abantu bama mu gitsure cy'umugambwe uri ku butegetsi. Ibyo navyo ntibifasha, kuko n'izindi ntwaro zarabayeho zikora mwene uko, ariko impera n'imperuka zarahinduye imirisho. Nuko bo kumva yuko iki gihugu ni cy'abarundi bose,
nishobora
kwitiranwa n'umugambwe, igishobora kwitiranwa n'ikindi kintu. Uburundi ni Uburundi, nubwo abarundi twese dufite ibwirizwa shingiro ritugenga, nibareke umurundi wari we wese ijya ahabwa n'ibwirizwa shingiro abironye ku neza y'igihugu, kuko twese dushaka yuko igihugu gitera imbere. Nta murundi yanka Uburundi bwiwe, twese turabukunda. Nta wubukunda gusumba uwundi, naho yo kwibaza ko abukunda gusumba uwundi. Twese turabukunda kandi twese turashaka kubukorera, turashaka kubuteza imbere. Nibareke rero umwe wese atanga intererano yiwe y'ukubaka Burundi uko ashoboye.
Ni ikibazo abatwumva bakwibazaho mushinga ntahe rwasa, cyane ko kuba mukegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yajya muri Namibia mu rugendo rw'akazi, ariko ntabashe kugira urugendo rw'akazi mu ntara z'u Burundi. Nkiri kuri icyo kibazo cy'umutekano mushinga ntahe rwasa, abanywanyi b'ishyaka rya abanywanyi w'umugambwe wanyu FNL mu ntara zitandukanye, hari aho baciri bari muri za sentare kubera ibibazo by'umutekano bashobora kuba bahungabanya cyangwa se inama zitemewe n'amategeko babakoresha. Hari abagiye bicwa mu minsi yashize, hari n'uwanyerejwe cyangwa se uwanyorojwe ejo bundi mu ntara ya Bujumbura. Icyo kibazo cy'abanywanyi banyu cyo n'umutekano wabo n'umugambwe wanyu, nk'umuyobozi umwe mu bayobozi bakuru b'inama nshingamateka, mucyakira mute?
Birateye agahinda kuba ibintu bimeze nk'uko, kuko mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera yuko haba ibyiyumviro bitandukanye, imigambwe itandukanye, kiretse ko data wacu wowo banawutwaye bakawugira n'uyu munsi badashaka yuko wakwiyunga. Mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera yuko habaho ubutandukane mu byiyumviro, nta muntu akwiye gupfungwa azira ibyiyumviro byiwe. Ni bimwe navuga yuko hari bamwe bibaza yuko umenga barasumbya ubwenegihugu abandi, kuko usanga bagenda bakadendekeranya utuntu kugira ngo bafunguye bafunguriya, kuko abantu bahuye mwejo bundi hari ibintu byashitse. Navuga ni ibara muri komine Busoni, umuntu yahijije urwagwa abagenzi bagiye kumutemberera bariko barasangira kagwa nk'uko bisanzwe mu mico y'Abarundi, hose baca baraza barafata ngo bagenda gupfunga ngo bari mu nama. Ese inama hoho bukora inama atari inama yo kugira ubuyobozi bwa nabi, ari inama yo kurondera ingene biteza imbere cyangwa bateza imbere intara yabo, iki bico bakirimo niki? Urumva hariho uko kuntu wogira ngo abantu bashaka yuko aba umugambwe umwe, kandi amategeko yemera yuko abantu batandukana mu byiyumviro. nacyo gituma buriya amabohero y'i Burundi yuzuyemo abantu bazira ibyumviro byabo mugabo bakavuga ngo nta bapfungwa ba politiki bahari mugabo utoteje abantu kubera yuko mudahuje ibyumviro ukabapfunga abari imbohe za politiki mu bisanzwe ibyo rero birateye agahinda nibaza yuko byoba na bimwe mu byoganirwa igihe ibyo biganiro byobaho ingene umwuka mwe nuwo wobaho mu gihugu abantu bakabaho ukwiyumvanamwo akabaho ukwihanganiranira abantu bakumva yuko ubutandukane mu byiyumviro atari ubwansi ahubwo yuko mu butandukane bwacu duhuriye hamwe bamwe bakavuga uko babona ku kibazo runaka ko twoshobora kuza dutora inyishu zotuma igihugu kitisununura gusumba aho kubandanya tugishira muri izo ndyane abantu usanga bari kubarinubana kubera badahuza ibyiyumviro
nk'uko bivuze kudahuza ibyiyumviro niyo nshingano ya mbere niyo hame rya mbere ry'intwaro rusange y'ubutegetsi bwa demokarasi none se ko mumaze hafi umwaka natangiye mbivuga mumaze hafi umwaka muri mu nama nshingamateka y'u Burundi murebye akazi mwakoreye abarundi muri icyo gihe cyose muri make cyane amanota mwakwihanangahe mwaha inteko yose ku manota 10 mwakwihangahe
ibyo birangora kwiha amanota kuko no hapa ndenganya abandi nibaza yuko abo tanga amanota nabo dukorera nibo bomenya bati tubahangahe cyane naka tumuhangahe mumbabarire rwose jyewe icyo kibazo ndumva nta nyishuro ushaka kukironkera byongora cyane kuko harimo n'ushaka kusanga nikunze cyangwa nkasanga ndenganije abandi
ni nta kibazo birumvikana mushobora kwihenda nk'uko mubivuze noneho mbere yo gusoza mushinga ntahe rwasa hari impanuro y'umwihariko mwageza ku rwaruka rw'u Burundi
rwaruka rw'u Burundi impanuro ya mbere no ruha nuko rugomba kumva yuko kazoza karwo ntabwo kari mu bantu bababesha bakababwira ibintu by'indoto aho kubereka ukuri uko kuri noneho ngo bitegurire guhangana nuko kuri imbere icyo ni cyambere igira kabiri nuko ugwaruka rugomba kumva yuko rurafise ingufu rurafise ubwenge nirukoreshe izo ngufu n'ubwenge kugira ngo gonye n'ubwago gwiteze imbere adagomba kuvuga iki uno munsi beshi bari mu mashure kukarorero bari mu mashure bo kwiga bumva yuko bagomba kuzoja kutanguza ubuzi aho kuzoja gusaba ubuzi kuko hano mu Burundi igisata cy'abikorera ubwo ibyabo ni nkaho kitabaho ubwo gwaruka rwo kwitegura rukarondera ubumenyi n'ubuhinga mu mashure kugira ngo ruje gutanguza icyo gisata burya byotuma iki gihugu kiva no muri izi ngendo z'indyane kuko kenshi gwaruka rushobora guhendwa n'abanyepolitike ati mwebwe kora gutya tuzobaha akazi kora gutya tuzobaha ibi urya mwebwe nimudufashe mutoteze bagenzi banyu ukuna kuriya tuzoca tubaha ibi ico agwaruka rakwe kumva yuko rugomba kugira urukundo hagati yarwo bakumva yuko mu butandukane bwabo mu migambwe barimwo bakumva yuko bose ibibazo bibahanze ari bimwe ibibazo by'akazi ni bimwe kuri bose ibibazo by'ukuronka ukuntu bashobora kuronka n'amafaranga birabahanze bose noneho bakumva yuko bagomba ahubwo gushira ingufu zabo hamwe bataravye ubutandukane bwabo bakaraba ingene bahangana n'ibibazo bihari mu buzima bwa buri munsi hano mu Burundi
ndabashimiye cyane mushinga ntahe agatorwa sa ikegera cy'ambere cy'umukuru inama nshinga amateka mu Burundi mbashimiye kandi n'impanuro muduhaye hano ku ijwi ry'Amerika murakoze cyane
ndabakenguruke murakoze namwe ndabakenguruke kuri akantu ka mwampaye
ndabashimiye namwe inshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi mbararika mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu aho muri hose kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbifurije ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.